Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukeje. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Imijyango 1322 bugarijwe n'inzara aho ibyo byari biharuro byo mu ntara ya Muyinga gusa tutarashira ku bindi biharuro byabo mu Kirundo kuko iyi mvura yaraguye nabi mu zakayanza hose.
Ubu ni Madame Odeta Nzeyimana uyoboye ishyirahamwe ry'abarimyi n'aborozi mu Burundi aravuga ku kibazo cy'imvura nyinshi yangije ibihingwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo urubanza rwa Emmanuel Mbarushimana ushinjwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye ku muntu. Iyerekeye igitero cyagabwe kuri busi muri Israeli, umutingito w'isi muri Equateur n'izindi turazigarukaho mu kanya. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, amakuru mugezwaho na Fideli Niyongabo. Fideli wiriwe neza.
Wiriwe neza Eugenie, mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi amakuru hirya no hino tubafitiye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yavuganye ku telefoni na perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir hamwe n'umutegetsi mukuru agwanya ubutegetsi Riek Machar uno munsi kwa mbere. Yabasavye gushiraho mu maguru masha leta mfata kibanza ibonwa ko ari intambwe ikomeye cyane ku vyerekeye guhagarika ingwano mu gihugu. Ivyo biganiro kuri telefone vyabaye mu gihe Riek Machar ariko yitegurira kugaruka ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba kurahira mu mabanga y'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu no gushiraho leta na perezida Salva Kiir. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza ko Ban Ki-moon yahayagije Kiir ku ngingo yiwe yo kwakira Machar ku mugwa mukuru Juba. Yamusavye gushira mu ngiro ingingo zerekeye umutekano zategekanijwe mu masezerano y'amahoro yatewe ku kikumu mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze. Ban Ki-moon yakiye neza ingingo ya Riek Machar yo kugaruka ku mugwa mukuru Juba. Yamusavye gukorana na perezida Kiir mu mugambi w'utuma atarundi ruhagarara n'ubwicanyi biba mu gihugu. Abajejwe gutabara mu gihugu cha Equateur bariko barondera mu bisigarira vy'inyubako zasenyutse abo barokotse ikinyamugigima gikomeye cyane cyahitanye abantu 272. Kubwo umuvugizi w'ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge muri Equateur Diego Castellanos, abantu batari bake baracari munsi y'ibisigarira vy'inyubako zasenyutse. Amenyesha ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera. Abantu barenga 2,500 barakomeretse igihe ikinyamugigima c'urugero rw'indwi n'ibice 8 caba mu gice co mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Equateur ku ngengera ziba hari ku muhingamo ku munsi wa gatandatu urangiye. Ibisagara vya Manta Portevie Vieo n'igisagara kigenerwa n'ingenzi ca Pedernales biri mu vyasinzikajwe kurusha ibindi n'ico kinyamugigima. Ivyo naho ibintu vyononekaye mu bindi bice bitandukanye mu gihugu. Abasirikare n'abapolisi 2,000 bararungitswe mu bice bitandukanye vy'igihugu. Batangwe gutanga uburaro bw'agateganyo ku bantu bageramiwe n'ico kinyamugigima, naho benshi muri bo bamaze amajoro abiri barara hanze y'ingo zabo zasenyutse. Igipolisi mu gihugu cya Israel n'abategetsi bajejwe ubuvuzi bamenyesha ko abantu 15 bakomeretse inyuma yuko ibisi ituritse uno munsi wa mbere mu gisagara cya Yeruzalemu. Ivyuko nimba guturika kw'iyo bisi bifitanye isano n'iterabwoba n'ibitomoye. Yamara hari amakuru amwamwe asubiramwo abategetsi b'igipolisi bavuga ko igitero kiri inyuma y'iturika ry'iyo bisi. Abantu 15 bariko baravugwa inyuma yuko bakomeretse, umwe muri bo akaba yakomeretse bikomeye. Amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana bisi y'ibara ry'urwatsi rutoto irikira ku muriro. Ku ruhande rwayo ku ibarabara hafi hari iyindi bisi yari hahagaze. Amwe mu makuru avuga ko bus yagaragara ariyo yaturitse, abakomeretse bakaba bari muri bus yari ruhande yayo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mwandanya gukurikirana amakuru twabateguri. Igihugu cya Brazil kiri mu ruhagarara rukomeye kirindiye inyishu ya President Dilma Rousseff kwitanguzwa ry'umugambi wo kumukura ku butegetsi mu kiringo kiri munsi y'amezi 4 imbere y'uko inkino mpuzamakungu za Olympique zitangura mu gisagara cya Rio de Janeiro. Inama nkenguzamateka ishobora gufata ingingo mu ntango z'ukwezi kwa gatanu yo gukura ku butegetsi President Rousseff afise imyaka 68 muri iki gihe. Niyo inama nkenguzamateka yafata iyo ngingo azotegerezwa kuva ku butegetsi mu kiringo kigira ku minsi 180 mu gihe urubanza kumukura ku butegetsi ruzoba ruriko ruraba. Ibice 50% nivyo bikenewe gusa mu nama nkenguzamateka kugira urubanza gukura President Rousseff ku butegetsi rube. itangazamakuru muri Brazil rimenyesha ko abasenatori 45 ku basenatori 81 bashaka kugura urubanza ruba Perezida Rousseff yagiza muri iki gihe cegera cha Perezida Michel Temer yigeze kuba cuditse nawe ko ari umuhemu niwe zoba Perezida niyo Rousseff yahagarikwa mu mabanga yo kuyobora Brazil mu matora yamaze amasaha 6 ku munsi w'Imana inama ashinga amateka yatoye n'amajwi 367 ku majwi 137 yo gutangura umugambi wo gukura Perezida Rousseff ku butegetsi abimukira amajana n'amajana bava mu karere ko muri Afrika mu buseruko bavuga ko bapfuye igihe ubwato bwabo bwibira mu gice cyo mu buseruko bw'ibahari Mediterane ivyabona n'abarokotse babwijwe ijwi ry'Amerika ku munsi wa mbere ku bwato bwibiye mu gihe bwari butwaye abantu bagera ku 500 igitegiri kitazwi cabari muri ubwo bwato bagiye mu bundi bwato bwari hafi yaho bagenda baroga mu nyuma yaho batabawe bajanwa mu gihugu cy'Ubugiriki iyo mpanuka yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 yamara yavuzwe ubwa mbere na Radio BBC ku muhingamo wo ku munsi w'Imana Musa Mohamed Adam ava mu gihugu cya Ethiopia avuga ko ari umwe mu barokotse iyo mpanuka yabwijwe ijya Amerika ku bwato barimo bwibiye inyuma yuko we n'abandi bimukira 200 babwinjiyemo bavuye mu bundi bwato butoyi bwari buvuye mu gihugu cya Misiri umunsi umwe n'igice imbere yaho Adama avuga ko abantu bagira ku 500 bari muri ubwo bwato ico gihe amenyesha ko abantu 30 gusa aribo bashoboye kugaruka muri ubwo bwato butoyi bagenda baroga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze izindi ndego 200 n'indege za kajugujugu z'ingwano zo mu bwoko bwa Apache zigenewe gufasha intego z'igihugu cya Iraq mu rugamba rwo gusubira kwigarurira igisagara cya Mosul kiri mu minwe mu witawa leta ya Kiislam ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Ashkar ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad no Mosul kwa mbere intego z'igihugu cya Iraq zatangwe igitero cyo gusubira kwigarurira igisagara cya Mosul ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu Ashkar yagiye mu gihugu cya Iraq no Mosul mbere kuganira n'intwanzagabo z'igisirikare cya Amerika hamwe n'intwanzagabo z'igihugu cya Iraq ku buryo Amerika ishobora kongereza ingufu mu rugamba rwo kugwanya abagwanyi b'umugwi witwa leta ya Kiislam muri Syria na Iraq mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru muri Emira Arabi ni ku munsi wa gatandatu Ashkar yarerekanye ko yishimiye ko leta ya Amerika izokwemeza ivyimviro yashikirije
Fide Niyongabo urakoze cyane kuri aya makuru iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 88 bice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104 bice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 na FM 95 bice 2 mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com turi no kuri Facebook no kuri Twitter ijambo ni radio yacu mushobora kandi no kujya kuri www.radioyacuvoa.com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda ku rubanza rwa bwana Emmanuel Mbarushimana ushinjwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu Rwanda mu 1994 ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
uyu wari umunsi ku banyamategeko Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagira Yezu wo kugaragariza umucamanza niba hari cyo bagezeho mu iperereza rishinjura bwana Emmanuel Mbarushimana ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu aburana n'umushinjacyaha bw'u Rwanda Babwiye umucamanza kwinzira zo kubona amafaranga abemerera kujya gukora iperereza ku byaha Mbarushimana ashinjwa zitihuse muri Ministeri y'Ubutabera ndetse n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ariko ku magingo yabamaze gukomorerwa ko bajya kumukorera iryo perereza ni iperereza b'abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera muri uru rubanza bavuga ko rigamije kugera ku bimenyetso bishya ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha butagezeho n'ibimenyetso bizashingira ku batangabuhamya bashinjure Emmanuel Mbarushimana ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu aburana n'ubushinjacyaha mu byifuzo byabo ku ikubitiro babwiraga umucamanza ko bazakenera akayabo k'amafaranga muri iperereza bashingiraga ku kuba bazakeneramo n'abatangabuhamya bari ku yindi migabane mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubuholandi Denmark n'ahandi kandi ko bazitabaza n'inzobere zibafasha muri uru rubanza ibi bwana Antoine Muhima umucamanza ukuri y'inteko iburanisha uru rubanza yabifasheho umwanzuro ko abanyamategeko bazabanza gukorera iperereza imbere mu gihugu byagaragara ko ari ngombwa bakazabona gukomerezaho urukiko rwategetse ko abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Emmanuel Pierre Mbarushimana bazakoresha iminsi 10 kandi bakagenerwa ibihabwa abayobozi bakuru b'ibigo bya leta babone iyo bagiye mu ruzinduko rw'akazi imbere mu gihugu n'umwanzuro uhura n'ubafashwe ku byifuzo by'abunganizi ba bwana Bernard Munyagishari nawe ubura n'ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ikibazo Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutezi bahuye nacyo mu rubanza rwa Bernard Munyagishari wanzuye ko atazasubira mu rubanza ku bwa bimwe mu byemezo atemeranyeho n'umucamanza mu rukiko rukuru ni nacyo gikomeje kubera intambamye aba bagenzi babo bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bwana Emmanuel Mbarushimana muri zimanza zombi abaregwa ntibasabana n'abanyamategeko bashyizweho kubwa inyungu z'ubutabera ngo babashe kubagaragariza intonde z'abatanga buhamya bumva bazaza kubashinjura ku byaha baburana n'ubushinjacyaha abaregwa bakendera abanyamategeko ubushinjacyaha bavuga ko baca amafaranga y'ikirenga mu gihe amategeko y'u Rwanda ateganya ko iyo umuntu atishoboye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera bunganizi yaba afite ubushobozi akishyurira abo yifuza Ministeri y'ubutabera yatangaje ko izimanza ziva hanze ziza mu Rwanda rumwe rutwara miliyoni 15 mu mafaranga y'u Rwanda kuva rutangiye kugeza rurangiye hatitaye ku mubare w'abanyamategeko baruburana Maître Jean-Claude Choshi na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu ubwo bazamuraga ingingo yo kujya gukora iperereza rishinjura bwana Emmanuel Mbarushimana yabamaganiye kuri imbere y'umucamanza yabwiye umucamanza ku busabe bw'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe mu iperereza bazakora ku biregwa ashinjwa n'abahuriye n'ibyo bavuga bitamureba asaba ko binandikwa bityo biteganijwe ko abanyamategeko Maître Jean-Claude Choshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu nibamara gukora iperereza rishinjura bwana Emmanuel Mbarushimana hazakurikiraho icyiciro cyo kumva batanga buhamya bashinju yutaragira icyo avuga kubyo aburana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranye ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyaha ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo uyu mugabo ari muri barindwi bamaze koherezwa n'ibihugu by'amahanga kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide yagejejwe mu Rwanda kuwe mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 Iburanisha ritahani ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Eric bagira ubusa ijwi rya America ikigali.
Eric urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda urubyiruko rufite hagati y'imyaka 15 na 24 rurasaba ko leta yarubonera ibigo byihariye rwakwifashisha ruhabwa amakuru agendanye no kuringaniza imbyaro. Urugo rubyiruko ruvuga ko kugana ibigo nderabuzima bibatera isoni. Umunyamakuru wacu Asumta Kabuyi yaganiriye nabo yasanze ku kigo cy'urubyiruko ikabuga mu mujyi wa Kigali aduhe inkuru irambuye
Mibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyasohoye mu mwaka w'ibihumbi 2014-2015 igaragaza ko urubyiruko rukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro kikegeranyo kigaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 19 abangana 35% n'ibice bitatu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kikegeranyo kandi cyerekana ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 24 bo abangana 47% n'ibice 4% nabo bakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro Dr. Nzabonimpa Seti impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri Ministeri y'Ubuzima avuga ko Ministeri akoramo yashyizeho uburyo urubyiruko rwakwifashisha kugira ngo rwirinde inda zitateganijwe ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina Iyi mpuguke ivuga ko urubyiruko rutangirira ku myaka 10 kugeza kuri 24 kuko byagaragaye ko urubyiruko ruri muri iyi myaka rujya rutwara inda zitateganijwe
Angaha urubyiruko rukaba rwemerewe gukoresha kuko imwe n'imwe mu miti yibunde isa ikoreshwa n'abakuru angana abakuru byo kuba kenshi rukoreshwa rukoresha imiti y'igihe gitoya anavuga nk'agakingirizo hakanoneho n'indi miti nk'ibinini by'amoko atandukanye hari ibinini banywa buri munsi ariko hakaba n'ibinini tuzi umuntu anywa yamaze gukora imibonano mpuzabitsina akenshi akaba ari nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri kugira ngo adasama nk'uru rushinge rw'amezi atatu na rwo ruhari ku buryo bashobora kurukoresha ariko akaba n'abandi bake usanga bakoresha ibinini banywa buri munsi ndetse n'urushinge rw'amezi atatu
leta yashyizeho ibigo by'urubyiruko bifasha urubyiruko mu kubaha inama mu byerekeranye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina madamu Kamunana Epifania ni umujyanama mu kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga avuga ko urubyiruko bakira akenshi ruza rutaje gushaka gahunda zo kuboneza urubyaro ariko baza nanone bafite ibibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere
ashaka kudahaguruka mu byukuri avuga ngo ngiye kuboneza urubyaro hariya mu kigo cy'urubyiruko ariko akazanwa n'ikibazo nari kigendanye no kuboneza urubyaro ugahita rero umwinjiza muri za serivisi dutanga hano ahubwo serivisi zo ni nkeya ukurikije uburyo babyitabira rwose hari n'igihe baza nanjye sinshobore kubaha serivisi kuko ndumwe bishobotse twaba benshi kugira ngo tube twabaha serivisi ari benshi cyangwa n'ibigo bikiyongera bikarenga wenda kimwe cyangwa bingahe mu karere ku buryo naho muri buri murenge hajyamo ikigo.
Si abantu benshi biyumvisha ko umwana w'imyaka 14, 15 cyangwa 20 akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ariko abo nasanze ku kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga babwijwe cya Amerika ko iki kigo cyagiye kibafasha gusobanukirwa ibintu byinshi binyuranye batari bazi imbere.
Muri cyagiye uteganya ko umukobwa aje kugusura uza hano ugasaba ubufasha akabasha kuguha za prudence, nkibuka ko kwikingira biba ngombwa mu gihe kwifata byanze.
Njyewe urabona ko ndwaye ibiheri. Hari nk'abasore bagendaga bacika yuko ndyamanye nabo byakira, ariko nari naragiriwe inama yuko atari cyo kibikiza. Kari imisemburo nyine y'umuntu ibimuri mu mubiri. Bambwiraga ko biri bukire nkazana po nziza nyine.
Umujyanama mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere Madamu Kamuna na Epifania avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko ibihe urubyiruko rurimo byahindutse bagatinyuka bakajya babwiza abana babo kuri kubyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
Akava ku ishuri rwose ava ku ishuri muri nine agahitira nine forum ati muga mpa agakingirizo bose arakubwira ati gye rwose nkubwiza kuri muganga ntago kwifata nabishobora ubwo rero ndashaka mumpe uburyo ku buryo wenda mpa agashinge cyangwa ibinini kuburyo ntazasama ariko kwifata ntago nabishobora.
Ubu ni umukobwa ungana gute
muri ya myaka hagati ya 15 na 24? Urumva umubyeyi kubigenewe no kuboneza urubyaro byo kuvuga umwana yanyweye ibinini cyangwa yafashe urushinge mu by'ukuri ntago yabishyikira. Ariko nanone ikigaragara cyo nuko ababyeyi batazi ko abana kuri iki gihe bakora imibonano mpuzabitsina kurusha n'abashatse. Nanjye mbagira izo nama ari igihe abimbwira nkava mu kazi kanjye nkiyambura umwambaro w'akazi kanjye yabivuga nkahita mvuga ndira kagahungu kangana n'uwanjye kaje kusaba udukingirizo. Ubu n'uwanjye wasanga hari nawe yatavuye ku ishuri agiye gusaba udukingirizo. Ariko ibyo tugomba kumenya ababyeyi ni uko abana imibonano mpuzabitsina barayikora ahubwo tugomba kwishyira muri wa mwanya bahora badukangurira n'abayobozi wo kumenya abana.
Usibye ibigo by'urubyiruko bimaze kugera kuri 17 mu gihugu hose, leta yateganya gushyiraho icyumba cyihariye muri buri kigo nderabuzima cyaje gifasha urubyiruko. Ibi byumba biteganirwa ko byajya bikoreramo abaforomo bakiri bato, urubyiruko rudatinya, ndetse urubyiruko rukanashakirwa iminsi yihariye urubyiruko rwajya rwakirirwamo kugira ngo birinde guhuza n'abandi abaturage basanzwe baba bagana ikigo nderabuzima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nyuma yuko tubagejeho inkuru y'Ijwi rya Amerika itangaje ejo ku cyumweru n'uyu munsi mu gitondo ibijyanye n'abategetsi bahagarariye imiryango n'imishinga mpuzamahanga mu Burundi, hari abantu bamwe bakurikira ibiganiro byacu bumvise ko u Burundi busaba ko ambasaderi b'ibihugu byahagaritse imfashanyo ku Burundi bataha iwabo. Inshuti z'Ijwi rya Amerika rero zifuje gusobanukirwa n'ibyo Vice Perezida Gaston Sindimwo yatangaje. Twongeye gusaba Vice Perezida Gaston Sindimwo kugira ngo asobanure kurushaho abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi yavugaga abaribo. Ni inkuru yemugezwaho na Frederic Nkundikije yaganiriye na Gaston Sindimwo.
Inashaka kumenyesha ubundi n'amakungu ko twebwe tavuze abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi ko abo bari ku mirimo ya misi yose kandi bariko barakora. Ntitwavuze kandi amashyirahamwe asanzwe afasha muri hospitali humanitaire aho ariko arakora. Twavuze ama proje ibihugu byabo byafashe ingingo yuko bahagarika imigendere n'igihugu cyacu cy'u Burundi, bakaba barahawe visa zo kuza mu Burundi baje gukora muri ayo mapa. Haciye amezi angahe atanu canke atatu batagikora. Kuvuga rero amavisa twabahaye kugira baze gukora nka mu Burundi nacyo bakiyafitiye kuko barahagaritse akazi. Twabasaba yuko ubwa mbere ko bokora bagasubira ku mirimo yabo yabazanye, badashoboye gukora naho bagasaba visa y'ingenzi kuko bica bitwa ko ari ingenzi kuko kuva mu gatondo gushaka umugoroba nacyo bariko barakora. Turasaba yuko bosaba visa z'ingenzi.
Abo bategetsi batwara ayo maproje ni bande?
Bono bakaroreyo hariyo CTB, hari abandi n'abandi benshi bugaye ibiro. Ibiro byabo bikaba byarugaye bavuga yuko i Burundi basavye uko ibyo byabo byugago nimba byugago rero nitubona ico ari kwarakora mu gihe cyacu
mu gihe muvuze abandi bakozi babakorera ibihugu byahagaritse imigendane yavyo n'igihe cyo Burundi abo ari bande
twekavuze amashira hamwe yazungisa ama projet nga mu Burundi nagwa karonka CTB canke ayandi mashira hamwe bafite ama projet nga mu Burundi bahagaritse hariyo projet yariko iragerageza gukora umwavu anglais organique nibindi bahagaritse akazi abo rero twabahaye amavize yo kuza gukora ibyo bikogo gerere ibyo bikwa batakibikoze nuko bosaba twabaha visa ingenzi ataruko bagatahuka kuko ntacho bari korakora ngaha cyusha tuhava twita ko abayisiba inga
intambwe leta y'u Burundi iriko irakora kugira ngo ishire mu ngiro ivyo bintu yifuza byo shikira abo bategetse batwara ama projet batakigira akazi nkuko muvuze mu Burundi ingingo muri ko murafatana nzihe kugira ngo muranguruye mugambi
ntangingo twari bwafate mugabo ni kwa kubavunira kagohe kugira ngo bikubitagashi baje ku mirimo canke bahitemo kimwe muri ivyo mugabo twe turaba amazu bahora bakoreramwo ko twoyashiramwo abakozi ba leta ubuzi bwa leta kugira ngo ayo mazu nticaro kunyene hanyuma aho bazoshakira bazoza canke tuzobonera abandi bashobora kuyikora
inyuma yaho mutangaje aya majambo hari abategetsi bari no mugambwe ipona batangaje ko mwoba mu gutangaza amajambo mwoba mwiyobagije canke mutazi amasezerano ya Vienna yagenga imigendanire hagati y'ibihugu abo bategetsi mu mabwiriza
abo nabihenze kandi nsaba umugambo yagasikana iprona nibaza ko mwobitukundi kuko hari ibyemeza yuko ataho bari kandi nshaka kubivuga ko byinshi iyo nima nabivuze nabivuze nk'umukegacano cy'umukuru w'igihugu nshobora kufata nkafata ijambo mbona ibereye ku gihugu cyacu cy'u Burundi abo bavuga ngo ibya Vienna cyangwa iki bakavuga ngo twavuze abaseruka ibihugu byabo ngaha mu Burundi n'ababishi bayo mu kuvuga bayo babanza bumvirize ibyo umuntu yavuze navuze ama projet navuze aba ambassadeur kuko ambassade zose ziri ngaha niko zirakora kuri kwani icyabazanye ibi nitukirukana abantu bariko bakora icyabazanye nayo ma projet cyasaba ko yoja ku murimo wabazanye hako baguma bayerera mu kishobora cya Bujumbura
Gaston Sidimo vice president wa mbere w'Urundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ndagushimiye nawe Frederic Nkundikije turacyari mu Burundi imiryango irenga 35,000 mu ntara eshatu zo mu burasirazuba bw'u Burundi yugarijwe n'inzara kubera imvura yatwaye imirima yabo Minisiteri y'umutekano ifata ikibazo cy'imvura nyinshi nka kimwe mu biteye umutekano muke ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza
Ishirahamwe PSFS Burundi rimenyesha ko mu ngendo abarirongoye baherutse kugira mu ntara zo mu buraruka bw'igihugu basanze abarimyi n'aborozi bo mu ntara za Kirundo Muyinga co kimwe na Kayanza bugarijwe n'ingorane zidasanzwe muri bo ngo hari imiryango itashoboye kuronka umwavu w'ikizungu wo gutabira abandi mirima iterwa n'ingwara ntibaronka imiti yo gupompa mu gihe hari afite ingorane zo kuronka amahangari yo kubika umwimbu babaronse na cane cane nk'abari mu muceri ariko rero hari abandi batari bake bafite ingorane zisumbirije abo na bimirima yahuye n'ibihuhusi vy'imvura urubura hamwe n'imyuzurira Odette Nzeyimana arongoye ishirahamwe PSFS Burundi
twa tumaze kuronka ibiharuro vy'imiryango ishika ku 32,000 n'amajana hejuru mugabo hariho n'ibindi biharuro bakomeje kutugirira turiko turavyegeranya kugira ngo turabe kuko abantu bose usanga batababaye ku rugero rumwe imiryango 32,000 bugarijwe n'inzara aho ivyo byari biharuro vyo mu ntara ya Muyinga gusa tutarashira ku bindi biharuro vyabo mu Kirundo ndo kuhi imvura yaraguye nabi muzakayanza hose aho hose urumva nta biharuro dufise hariho abandi nabonye rero bateye nimbabazi no gusumba batagira ico bafungura kubera bahuye nibibazo bitandukanye hano uvuga ikibazo c'imvura ikomeye cyane yashoboye gutwara imirima no mu Kirundo narabonye hari hatwawe mugabo cane cane ahantu no uvuga ho gutabariza ni ku musozi wa Gasave muri komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga aho hari imirima yatwawe gose bigaragara ko abanyagihugu bari mu kangara tete ata bafise habandi bariko barasoroma n'umukubi bo bataco bafise bashobora gusamisha umutima niko no bivuga
ikibazo c'imvura nyinshi yaguye kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze gifatwa nka kimwe mu biteye umutekano muke mu Burundi ivyo umushikiranganje w'umutekano yabivuze mu ndwi iheze ariko ashikiriza ingene umutekano wari wifashe mu mezi atatu ya mbere y'uwo mwaka arenga iyo mebunyoni yatanze bitigiri vyononywe n'imvura harimwo n'abantu bahasize ubuzima
abantu bagera kuri 28 bapfuye kubera imvura n'imiyaga batandatu baratwawe n'umwuzurira babiri bakubitwa n'inkuba nayo 87 barakomeretse. Hari nibitungwa bitari bike, harimo inka, harimo intama, harimo impene n'ibindi bitari bike navyo nyene, bimwe byatatwawe ibindi bikubitwa n'inkuba mu mihingo itandukanye. Harasambutse n'amazu agera ku 2600, amashure arenga 17, ibitaruga 29, amashengero 6. Hari n'imirima itari mike nayo nyene yononekaye igera ku mahektare arenga 28, amabarabara ku buringanire bw'ibirometero 5 arabomagurika, ingomero z'umuyaga nkuba 2 zirabomoka, ibitaruga 9 birabomoka.
Umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimyi n'aborozi PSFS Burundi abona ko umuti wa mbere n'imfashanyo bikwiye gutangwa n'abarundi bonyene ubwabo, naho n'amashyirahamwe mpuzamakungu atosigara inyuma.
Igituma mvuga ko abarundi aribo bakwiye kubanza kunyaruka guseruka ku babanyi babo, ubwambere ubunyene niho bari kumwe, hanyuma iyo bashigikiranye hagati yabo bikomeza ubumwe, bikomeza ubucuti, ariko cane cane kandi niyo mfashanyo yihuta ibiri hafi gusumba iyo umuntu ari karasaba jano hino. No tanga karorero nko mu mwaka w'2005 aho hari ibibazo bikomeye cyane, abantu bapfa abandi bahunga, ugasanga umuvyeyi arataye abana arahunze. Ndibuka nko karorero kambabaje cyane, umuvyeyi w'umukenyezi yafashe umwana wiwe acaye yahurira mu ruvubu, hama ubundi nabo bamumanura yamaze kwimanika. Rero nk'ibyo ntibijyari bikwiye kubanza gushika, kuko ababanyi bose ntibabashonje ku rugero rumwe. Uwo rero iyo nk'ukuri itaciye mu murima wiwe no mutera kamo agarukire kuri mugenzi wiwe, hama n'abandi bose bari ngaha mu gihugu baje gukora ibikorwa by'iterambere nk'aya mashyira hamwe mpuzamakungu ari ngaha, mbere n'amambasade iho ari ngaha n'abandi bose. Naho ni
ivyigwa vyagizwe n'abahinga mu bijanye n'ibirere n'ihindagurika ry'ibihe vyerekana kw'imvura nyinshi yatanguye kugwa mu kwezi kw'icenda umwaka w'2015 ishobora gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko imiryango igera ku 191 ishobora gushikirwa n'ingaruka mbi z'imyuzurira. Icyo gihe yamenyesheje ko leta ikeneye imfashanyo z'amadolari y'Abanyamerika agera ku miliyoni 15 kugira ngo igarukire kubahuye n'abazohura n'ingaruka z'iyo myuzurira n'ibihuhusi. Iruhande y'uburyo ishobora kwegeranya yo nyene ubwayo. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Chuti turi kumwe tugiye gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mbere yaho ariko Fide Niyongabo ababwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny, amakuru twabwiye hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yavuganye ku telefone na perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'umutegetsi mukuru agwanye ubutegetsi Riek Machar uno munsi wa mbere. Yabasabye gushyiraho mu maguru mashya leta mfata kibanza bibonwa ko ari intambwe ikomeye cyane ku vyerekeye guhagarika ingwano mu gihugu. Abajeje gutabara muri Ekwatori bariko barondera muri bisigarira vy'inyubakwa zasenyutse, abo babarokoze ikinyamugigima gikomeye cyane cyahitanye abantu 272. Igipolisi muri Israel n'abategetsi bajejwe ubuvuzi bamenyesha ko abantu 15 bakomeretse inyuma ku bisi ituritse uno munsi wa mbere mu gisagara cya Yerusalemu. Ivyuko nimba guturika ku iyo bisi bifitanye isano n'iterabwoba ntibitomoye. Igihugu cya Brazil kiri mu ruhagarara rukomeye kirindiye inyishu ya Perezida Dilma Rousseff ku itangazwa ry'umugambi wo kumukura ku butegetsi, mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'amezi 4 imbere y'uko inkino mpuzamakungu za Olympic zitangura mu gisagara cya Rio de Janeiro.
Chote zacu mwarimo duteze amatwi ibiganiro twa tubafitiye kuri isaha na habihumurije amakuru muyetejweho na Fidel Niyongabo ku buhanga bw'ibyuma. Hari Charles Sisk afatanije na Fatuma Kala na Alimasi kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi. Tubashimiye mwese kudutega amatwi, tubifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.